Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano i Washington. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, ndabaramukije batwumva mwese aho muri hose. Amakuru y'uyu mwanya aribanda ku butumwa Perezida wa Amerika Barack Obama ashikiriza ku Barundi. Mu ijambo yacishije ku radio Ijwi rya Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama asaba Abarundi bose kunga ubumwe bakubaka igihugu cyabo. Ni ijambo tugiye kubashikirizwaho na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Amahoro. This is President Barack Obama. Today I want to speak directly to you, the people of Burundi. Burundi is a proud and beautiful country, but in recent months, the future of the land you love has been put at risk. Leaders have spewed hateful rhetoric. Terrible acts of violence have taken the lives of innocent men, women, and children.
Amahoro, njewe Perezida Barack Obama. Uyu munsi nshaka kubashikiriza ijambo amasomo yandi Abarundi mwese. Uburundi ni igihugu cyiwashe kandi cyiza. Yamara mu mezi aheze kazoza ku Burundi mukunda cyane, karahuye n'intambamyi zishobora kujana Burundi mu kaga. Abatetsi barashikirije amajambo y'urwango, harabaye ubwicanyi bukabije bwahitanye ubuzima bw'abantu atacu bazira, abagabo, abagore hamwe n'abana. Kubera kahise ku Burundi kabayemo amakuba, turaza abahantu ubwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi nk'ubwo bushobora gutwara igihugu. Muri iki gihe murafise akaryo ko guhindura inzira. Byongeye ntimuri mwenyine. Mu gihe cy'imyaka myinshi, ibihugu n'amashyirahamwe byo mu ntara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarakoreye hamwe mu gufasha kubaka igihugu gikomeye kandi kirimo amahoro. Ndiko ndabashikiriza iri jambo ka bugenzi kandi ka bucuti dukorana. Kuri mwebwe namwe bategetsi murongoye Uburundi, ubu ni igihe cyo kubavanura n'imvugo ituma haba indyane n'urwanko. Nimushire mu ngiro umugambi mwemeye wo kugira ibiganiro bihagarikiwe n'umuhuza mpuzamakungu bizobera hanze y'Uburundi. Kanatsinda inguvu nyazo n'ubushobozi bwo kunga ubumwe bw'igihugu, ntabwo ari ukugicamwo ibice. Kuri mwebwe namwe basirikare b'Uburundi mubonwa nk'abantu bafise ubushobozi bwo kurengera indane, murashoboye kunga ubumwe. Muri abana b'Uburundi barimwo abagabo n'abakenyezi, mwarafashije mu gikorwa cyo kubungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Ubu murashobora gufasha kubungabunga amahoro mu gihugu mu kwirinda kwisuka mu vyerekeye indyane za politiki maze mugakingira Abarundi. Namwe Barundi mwese, nimwibuke ibintu mushobora kurangura igihe cyose mugiye hamwe mukaba umwe. Nimwibuke ukuntu mwavuye mu bukoloni mukubaka igihugu gishasha, nyuma yaho muviriye mu ngwano, mwarakoze muraheza murubaka igihugu. Mwarabonye ko hashobora kuboneka kazoza keza karimwo amahoro. Ntimwemere kwihiganirwa ry'ivyicaro vya politiki canke amajabo y'urwango abakura muri ako kazoza keza karimwo amahoro. Muri bamwe kandi ubu nico gihe cyo kwiyamiriza ubwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi. Ni gihe cyo gutangura igikorwa gihambaye cyo kunga ubumwe. Kazoza k'igihugu canyu, kazoza mwifuriza abana banyu kari mu minwe yanyu. Murakoze cyane.
And now is the time to stand against violence and to begin the hard work of uniting. The future of your country, the future you want for your children, is in your hands. Murakoze cyane.
Arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije atugejejeho ubutumwa bwa Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagenzi mwese mutwumva, muri kumwe na Oriane itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubandanyiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu Bufaransa, abagizi biterabwoba baraye bagize ibitero mu bice bitandukanye by'igisagara cya Paris mu Bufaransa mu ijoro ryakeye, bica abantu benshi, aho barasisha inkoho n'ibindi bigwanisho biturika. Hapfuye abantu bashika ijana barashwe n'inkoho mu kibanza kivugirizwamo imiziki, aho abo bagize ibitero bakoresheje inkoho bongera bafata imbohe abandi bantu batari bake, mbere yuko abapolisi babashwiragiramwo bagahagarika ico gitero. Babiri muri abo bagize bapfuye bari abagize ico gitero muri ico kibanza bavugirizamo imiziki bita Bataclan. Aha akaba umugwi w'abacuraranzi b'Abanyamerika aribo bariko baravuza, aho bari hitavye abantu bashika ku gihumbi, hadutsemwo umuriro w'amasasu menshi cyane y'inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov. perezida w'Ubufaransa François Hollande yatangaje ibihe bidasanzwe mu gihugu atanga itegeko ryo kugara imipaka yose y'igihugu cy'Ubufaransa ivyo bikaba ari igikorwa kidasanzwe kitari bwibonekeze muri iki kinjanya cha 2021 mu bihugu vya Buraya i Washington perezida Barack Obama yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguriye gufasha Ubufaransa mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka muri aka kanya nta wuri yitira ivyo bitero vyabaye mu gihugu cy'Ubufaransa ababibonye ibavuga ko hadutse amasasu menshi cyane aho bariko barumviriza muziki abantu barahona batanguye kurasa abo bantu bagize ico gitero inshuro nyinshi bahagarika ari uko bafora inshuro zitatu uwo muntu yari hafi yabibonye yari hafi y'umuryango arahunga kimwe mu bihe babo bagwanyi bariko barafora mu bindi bice by'igisagara cha Paris biravugwamwo abandi bantu bapfuye n'abandi bakomeretse mu bindi bitero byagizwe n'abandi bagizi biterabwoba Ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Afrika rivuga ko ryifuza gutangura byihuta ibiganiro bigizwe na bose bigamije kumvikanisha abarundi bigahagarika uruhagarara ruri mu Burundi muri iki gihe nyene akagwi k'abasirikare b'igihugu byo mu buseruko bwa Afrika mukanya kagavye karagavye gasaba ko kiteguriye mu bihe ibintu byo yanzara mu gihugu cy'u Burundi ejo ku munsi wa gatanu akanama k'ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Afrika kamenyesheje ko kagiye gushigikira ibiganiro bigizwe na bose ariko kakanategura ko kagiye gutegura abo basirikare bo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afrika Ismaël Chergui komiseri w'akanama k'umutekano mu ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Afrika avuga ko ibiganiro bishobora kugarura igihugu mu bihe bisanzwe bigizwe n'umutekano muri iki gihe leta y'u Burundi ntiratomora neza niba izokwitabira ibiganiro by'umwumvikano ivyo ari byo byose ahandi naho ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Buraya rimaze gutangaza ko bamwe mu bakozi bayo kimwe n'imiryango yabo basabwe kuva mu gihugu cy'u Burundi Komiseri Chegru avuga ko ibikorwa byo gutegura kurungika abasirikare b'abanyafrika mu Burundi bigiye gukogwa mu gihe ibiganiro bitogenda neza tubibutse ko uruhagarara mu gihugu cy'u Burundi bimaze guhitana abantu 240 abandi 200 bamaze guhunga mu bihugu bihanye imbibe n'igihugu cy'u Burundi Mu bitero byo mu kirere byaraye bikozwe muri Siriya igisirikare cya Amerika kimenyesha ko gifise ukwizera kwinshi yuko cishe uwo batazira Jihad John ni intagondwa y'umugwanyi w'umugwi wa Islamic State yari afise ubwenegihugu bw'Ubwongereza akaba heruka kuboneka ku masanamu ya video aho yasa n'uriko arica imbohe z'abantu baturuka mu bihugu byo mu burengero bw'isi bari kumwe nawe kandi tanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi
murakoze mugenzi wacu twigejeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi rya Amerika hani Washington DC tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio inshuti ya bose umurongo wa FM 108.3 i Kigali mu Rwanda kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu isamara igice zo ku mugoroba i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isa 12 za mu gitondo ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi
Kira ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
dabaramukira dukomeje gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukutibarukira kwa muganga biragira ingaruka mbi ku magara y'umuvyeyi n'ikibondo ciwe. Aha ni mu gihe umuvyeyi yavuye amaraso menshi canke umwana akaza adatumbereye neza nk'uko ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Ibintu vyunyugwa nuko bagira isoni zo kuja kwa muganga kubera amazi aba yamaze kurenga inkombe nk'uko bivugwa n'ikigo mpuzamakungu cita irondoka rijanye n'amagara meza muri Afrika IPPF. Tumenyeshe ko igice c'abakenyezi bibungenga ku isi bacibarukira imuhira. Muri bo abashika 500,000 barahitanwa n'izo mbanyi nk'uko igisata cishiramwe mpuzamakungu ONU cita igwirirana ry'abantu ku isi UNFPA ribimenyesha. Vyongeye ibice 15% vy'imbanyi imiliyoni 200,000 zitwagwa ku mwaka zishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'umuvyeyi nk'uko ishiramwe OMS ribandanya ribimenyesha. Muri rusangi abakenyezi bibarukira imuhira bagwiriye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Insiguro ni ingendo ndende abanyagihugu bafata kugira bashike ku mavuriro. Indi siguro nuko imiryango yo mu bihugu bimwe bimwe ikiboshwe n'imigenzo hamwe n'imigigwa. Amakuru dukura mu gihugu cya Senegal atumenyesha ko kubandwa hamwe no gutanga ibimazi umwana akivuka bituma abavyeyi bibarukira muhira. Nkuko muvyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi turabira hamwe ibijanye no kutibarukira kwa muganga n'inkurikizi zako. Kuri micro muri kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Muramvya. Kuri micro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa kugira abakenyezi bibarukire kwa muganga. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Ugize ingora ntuzoje kwa muganga kwa kwakire neza nuko batera akamu kugira bose babikurikirane.
Temba nabo ko bafata bakafatije barabara bakarikora neza bashira mu kariyeri imodoka zoshikayo neza cerekana nabari nkefa mu muzazi nibo bashiruka ngo ariko bariruka hakugi mu bimbi.
Abaganga boza barafasha abanyagihugu kugira ngo bashitse bakabakira kubera ingorane yo kubashika bamwe hamwe hamwe ntibabakire bagateba cyane cyane byari byiza kugira ngo baze kwerekira kwa muganga.
Mugufatwa mu mugongo mugufata nyene tuka baratwigishije mugambi wo gutanga amafaranga 1,000 ambulance ngo vyubahiriza abawigariye muganga muhira nta buhinga buhari.
Kutera kwa muganga je ni byiza cyane rusaba yuko umuntu wegere ivuriro hafi yo kukirama.
Baduhimiriza ko umuntu atanguye gusama imbanyi ko baza baduhimiriza kugira bazoraca mu iradiyo kugira bamenye ukuntu bamerewe.
Ikintu bokora bo duhimiriza cyane abatabitahura ahubwo nibo bagoye sinumva ukuntu batobitahura je sinoshora kwishyiramwe ko no byarira muhira n'umuntu umwe.
Kubisanzwe baremesha kiyago ni bake yaba turondereye abantu benshi bakabimenya.
Zibibungenze bo kwijukira kwitura amavuriro abegereye kuva bakimenya ko bafise imbanyi. Ibipimo bikorega umuvyeyi bimurinda ingorane zishobora kumushikira mu kiringo cyo kwibungenga hamwe no mu gihe ariko aribaruka. Vyongeye umwana arakingirwa indwara zitandukanye harimo umugera wa sida iyo umuvyeyi yanduye nk'uko ishiramwe gita ineza ry'ibibondo ku isi UNICEF ribimenyesha. Twibutse kwitegurwa neza ry'ibikoresho byo ku mavuriro bifasha umuvyeyi kwibaruka neza. Aha tukovuga nko kutandura indwara zivuye ku isuku rike ku mwana co kimwe no ku muvyeyi nk'uko ishiramwe UNICEF ribandanya ribimenyesha. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kutibarukira kwa muganga n'ingaruka zako tega amatwi inkuru mugenzanje Alain Yves Irankunda yadutohoreje mu ntara ya Muramvya iri hagati mu gihugu.
Uraya mezi 9 arangiye mirongo itanu n'icyenda n'ibice mirongo ibiri na gatanu kwijana by'abakenyezi bibungenze bo mu ntara ya Muramvya nibo bonyine bashoboye kwibarukira kwa muganga. Uko ibintu biri ni kimenyetso cy'uko ukwitura abaganga ku mavuriro cyangwa ibitaro kutarijukirwa n'abakenyezi bageze kwibaruka, nk'uko inkuru dukura mu ntara y'ubuvuzi ya Muramvya zivyemeza. Ahanini imvo no kutamenya akamaro ko kuvyarira kwa muganga kuri mu bubakanye, nk'uko Paskazi Ndayishimiye abakugacimbiri Rutunda umusozi Kirama avuga. Ibintu biruko mu gihe kuba kure y'amavuriro kw'abakenyezi gutuma akatari gake bavyarira mu nzira. Zefani Shimirimana abakugacimbiri Kazinga umutumba Kavya aratubwira uko vyamugendeye.
Mana nko muri Kirama ahantu kubera ni kure je naje mpari nk'igihe naziye ntafatimo otongo ishikino shitse kubarabara sindagera gushikina kese barakunda gushavyarira mu nzira.
We biramaze gushiruka vyara mu nzira?
Je maze kuvyarira mu nzira babiri cenge ndasubira muhira barazana umwana baravuga ati ni sawa.
Tumenyeshe ko uburere bubiri bugize intara y'ubuvuzi ya Muramvya bugizwe n'amavuriro atarenga 28 harimo na yegukira amashengero. Ayo nayo akaba ari make kuko hakiriho uburere burimwo abanyagihugu cyane cyane abakenyezi bibungenze budafise n'ivuriro na rimwe. Icyo baye ciza n'ukongerereza ayaba abacumi kugira ngo yegere neza abanyagihugu nk'uko bivugwa na muganga Anakrena Hayo arongoye intara y'ubuvuzi ya Muramvya. Abakenyezi bafashwe n'imbanyi mu gihe cijoro baca bitura abakirizi babavyaza. Ivyo bika ama vyatumye abana n'abavyeyi bahura n'ingorane zinyuranye. Aloise Kaze abakugacimbiri Kaze aratuyagira uko vyagendeye umukenyezi wiwe.
Numva nyagihe yafashwe n'inda ari mwijoro hamuno hakaba nanje ni kure y'ivuriro bacaza bakirize mu gihu kandi nka saa mbiri z'ijoro ndabura uburyo bwo kugira ngo ndabe kwishika kwa muganga. Mu nyuma rero umwana yacikaniye muhira bamuzane kwa muganga rero ntabaca bambwira ati mwagize bitashoboke tumuzana kwa muganga ibintu byariko rero ico gihe rero naciye ndakurikirwa kubera ubumunyuma abo munyuma bose byace biza biragenda neza ndabazanye kwa muganga.
Ibintu biruko mu gihe imiduga rusihabaniha iri mu ntara y'ubuvuzi ya Muramvya idashoboye gutabariza kare abafasoni bafashwe n'imbanyi ibasanze mu mitumba kukaba nkako umuduga umwe urangwa mu karere kose wama wapfuye kuko amabarabara ameze nabi. Icyo twomenya nuko umuduga rusihabaniha ukuru umuvyeyi ku ivuriro imutwara ku bitaro bikuru. Ibikoresho bimwe bimwe nk'ugwembe cyangwa umukasi bikoreshwa n'abakirizi birashobora konona amagara y'umuvyeyi. Iyo ikaba inkurikizi yuko abakenyezi bama bazanwa ku bitaro bikuru ibihimba vyirondoka bimaze kononekara. Dutega amatwi Beatrice Nibigira arongoye igisata cyo kirabavyeyi ku bitaro bikuru vy'Muramvya.
Turashobora kuronka abakenyezi ugasanga hariyo nk'umukenyezi baba barakoze ugasanga igitereko cyatabutse ugasanga twaba dushikiriye umwana ntashe tukironka tugashobora gufasha nyina ngabo ugasanga umwana avutse apfuye.
Mu ntumbero yo gukangurira abakenyezi kwibarukira ku bitaro ingingo zimwe zibatera intege ziriko zirafatwa ku mavuriro aho ni nko kubuza abakenyezi babakirizi kuko atari cabo nk'uko Evode Nduwimana na ajejwe ibikorwa by'isuku mu ivuriro rya leta y'Ibugarama abivuga. Ikindi camaze gutangura no kumvisha abaremesha kiyagoko mu gihe umuvyeyi afashwe n'imbanyi bo mutabariza kare mu kwakura abarongoye amavuriro nk'uko vyemezwa na Sofoni Butoyi umuremesha kiyago ku mutumba Kavya. Ubushimwe bumwe bwo gutera intege abakenyezi bitaho kugaruka kwisuzumisha ku ivuriro naho wabaravyariye muhira burategeka. Evode Nduwimana ajejwe ibikorwa vy'isuku ku ivuriro y'Ibugarama avuga ati
"Rero twa twijuka ico kibazo turashizemo akantu ko kumotiva umukenyezi niyaza afisi ibibazo byatewe nuko yibarutse hari amahera duheraho gutora tuzogina tukagura akantu kameze nk'agashimwe tonda nk'udusabune tukarondera munyu isukari haraheze indwi zibiri tubitanguye.
Tumenyeshe ko mu mwaka w'2007 n'indwi abakenyezi bibarukira ku mavuriro bababa 41 n'igice kimwe kwijana mu gihugu cyose.
Ingufu
z'amareta ni ngombwa kugira abavyeyi bijukire kwibarukira kwa muganga izo nazo zoca mu gukurikirana kw'amavuriro yakira abavyeyi neza abajejwe intwaro ku nzego zo hasi nabo nyene ntibosigara inyuma mu gushigikira muri ico gikogwa nk'uko ishami rya ONU gitayigwirirana ry'abantu ku isi UNFPA ribihanura vyongeye amasekeza guhimiriza abanyagihugu akogwa n'amareta kugira abavyeyi bibarukire kwa muganga aragabanya ibitigiri vy'abahitanwa n'imbanyi ivyo vyashobotse kubwo inguvu zashizwe hamwe n'amashiramwe mpuzamakungu nka OMS, FINWAP, UNICEF na FIPF mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi mu guhimiriza amareta kugira akora bene ayo masekeza kugira ngo twumve neza ibijanye no kutibarukira kwa muganga n'inkurikizi zako tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ya Muramvya muganga na Clena Hayo aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Muganga Anacle Nahayo ndabaramukije.
Mahoro neza.
Ko tubona amavuriro canke ibitaro bitegira abanyagihugu rango bashe kuregwa kuza kwibarukira kwa muganga mwitegwe gute kuborohereza.
Twebwe uburyo tworoherezamwo abanyagihugu bacu bwa mbere na mbere nuko tubanza kubahimiriza tukababwira ibyiza dusanga mu kwitura amavuriro. Biribonekeza cyane ko abanyagihugu bamwe bamwe canke nabana shora gusanga bashobora kugira impanuka mu gihe bibarukiye cyangwa abana bibarukiwe muhira ndetse n'ababyeyi nabo nyine bakagira impanuka kuborohereza rero turafise abo twishyize abaremesha kiyago bari ku mitumba hariho n'abari mu nama z'amavuriro babandanya baguma bahimiriza kugira ngo abanyagihugu bashobore kumva inyigisho ndetse bashike no ku mavuriro ndetse baranabafasha mu kubaherekeza kugira ngo hagize n'agahaze uwo muremesha kiyago agatelefona ndetse bayoboye amavuriro kindi dukora nuko muri ibi bintu byo gufasha ababyeyi iyo agize ingorane na ntoyi bikaboneka yuko atobyarira ku ivuriro ritoyi hariho rusehabaniha yamiri ngaho oya bahamagara mu karere
rusehabaniha ngo
ntizikwiye ariko mu gihe dufise n'iyimwe ishobora kugira ikidufashije gutyo tukibaza yuko amagara y'abantu dushobora kuyakurikirana ntagufi cyane cyane y'ababyeyi igize kare kigora no kuyitunga ni kuvuga itoro
mu gihe hakiriho intambamye nyinshi zituma mudashobora gufasha abakenyezi ku rugero mwamwifuza kugira ngo bashe kwitabira kwibarukira kwa muganga abagara yaba n'abavyeyi yazobandanya sinzikara
nitwovuga yuko canke ngo duhebuze abanyagihugu bacu ko amagara yabo tutazoyacungera neza intamba mbizi hari ariko utamenya ko abantu byiza byo mwivuriro
abakirizi bari mu batuma abavyeyi bashaka kwibarukira muhira nta kuntu mushobora gufata mukabashira hamwe mukabahe inyigisho bagapfuma bakora ico gikorwa musanzwe mubizi ngaha mu ntara y'ubuvuzi
mbwa mbere na mbere nagira mvuge yuko ico gikorwa tutona kibemerera na buke buke twabihaye abaganga bazwi n'amategeko twarabegereye turabwira tuti ubu rero mwebwe ko amavuriro ariko aratwegera buke buke kandi ababyeyi bakaba bibaruka ku buntu mwebwe ntimukiri abakirizi turabahindurira n'akazi ndatubita abaherekeje n'ibihano bizohava bizamwe kuko ntibobandanya badutobera mu bijanye n'amagara y'abantu
muganga Anacle Nahayo ndabakenguruki
ndabashimiye nanje
Urakoze Alain Yves kuri ayo majwi n'ico kiyago udushikirije tumira mate mukumviriza indirimbo ihayagize umukenyezi iririmbwa no muririmbikazi yitwa Ngabire
Ubuzima bw'abantu nibimukikuje umubindi w'amazi ku mutwe isuka mu kuboko
Twibutse bariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga kubijanye no kutibarukira kwa muganga n'ingaruka zako. Gwaruka ni murambigwe. Gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Iyo umwana avukiye munzi none hari ingorane yo garuka kabaza ati none ubu mwana ko avukiye munzi akabavutse neza hari izindi ngaruka mbizota zigaruka zimufata ubwo munyo
ntibyoroshe kuko murumva yuko umwana bamushikaniye mu gahinga ikintu yo kwihutira nuko yo cashishikara akomeza agenda kwa muganga kugira umwana bamwakire bamusuzume eka nawe nyine baborabe yuko uko vyategezwe kugenda ku muvyeyi yibarutse vyagenze neza.
Mbaza ndakwishura.
Jewe ikibazo nobaza byo kubera kwa muganga je ndabishima je narabye none impamvu ko twebwe dutanga amahera byambirasi ni kubera ikitoza kugutorera wawe yagize ingorana akagwara canga komerekera nko muhira
iyo umuvyeyi imbanye mufashe nta muntu numwe amenya ati ni isaha n'uyu munsi naka ego nivyo biye bipimo agirisha baramugenekereza iminsi babwa bati ushobora kuvyara itariki nini nta muvyeyi numwe amenya ati nzoshikana uyu munsi naka rero iyo bishitse iturumbuka ijya ruse yabaniya murayihamagara kuza hama mugasubira inyuma bisaba uburyo rero ihimiriza ryarabaye mu makomini atandukanye abanyagihugu bakwiye guterereza kugira amafashe ari gukoresha mu modoka arigwaye ari igitoro bashiramo eka n'ibindi bisaba yuko iyo ruse yabaniya igumba imeze neza uyakuye wese imushikira n'ingongana n'ingoga.
Mbaza ndakwishura.
Urabona nko mu Kenya zafashwe n'imbanyi ko gufasha gute ko atabotera mu ijoro hatabona
ababanyi bafasha ku rugero rudasanzwe ubwa mbere urashobora gusanga uwo mubanyi afise ikintu kimwunguruza kimutuma ashobora gushikana kwa muganga wa mubanyi yabonye byase araheza agatabaza uwundi mubanyi uri iruhande kuko wewe umuvyeyi ufashwe n'imbanyi ntacu wishoboje muri uwo mwanya umubanyi ari umuntu akomeye cyane gose ukugumiza hafi na cyane cyane mu minsi ya nyuma y'imbanyi agukurikirane hafi na waguherekeze bigende neza.
Gwaruka n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
None mwoto fasha gute kugira umukenyezi afashwe n'imbanyi agashika kwa muganga tire wararuha mukatworoherereza
uruhara rukomeye ni gwawo bavyeyi barindiye ikibondo bari hafi hari umuntu ari hafi yiwe kugira imbanyi kimutangura ntarindire ngo ninda ya mbere bye ntimubikorere ko rero muri je minota ya mbere mubonye yuko imbanyi igufashe muvyeyi we irukira kwa muganga kugira bakwakire neza mico kiringo cyose gushika ushikana ikibondo mu magara meza.
Mbaza ndakwishura.
Mbega uvukiye mu nzira n'uvukiye kwa muganga bagira amagaramu
ego bashobwira amagaramu kuko burya imbanyi ku mwana yagiye akura akiri mu mbanyi kwa nyina nico gikuru ariko murazi ashikiye ahantu hadashemeye ashobora kwandurira ingwara zishobora kumutuma asinzikara nk'iyo bakoresheje ivyuma mu gutandukanya umuvyeyi n'ikibondo bidakoresheje n'isuku rero ni byiza yuko umwana avugira kwa muganga.
Mbaza ndakwishura.
None nikubera iki umuvyeyi yagiye urugendo rurerure afise inda acavyarira mu nzira none nikubera
urugendo nivyo biva n'ukuntu aba yateguye wewe abona ati kuva aho imbanyi yafashe ndashobora gushaka kwa muganga ntarashikana ariko nta muntu n'umwe abitegura nta umenya amasaha inda iza kumufata nico gituma rero bisabwa yuko hajya imbanyi iri kiregereza yuko umwana umushikana wokegera hafi mishobose ugasaba n'indaro incuti abagenzi bari hafi y'ivuriro ntihagire urugendo rurerure umuvyeyi akira.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kutibarukira kwa muganga n'ingaruka zako. Nshimiye ala ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Muramvya. Nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kwijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri Burundi VOA @gmail.com canke murungi ku butumwa bugufi kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 99 71. Kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro naho butaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro kira. Abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Mwana msenshuti muduteza matwi muri iki gitondo. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo mu kiganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo aho muramutse inshuti n'abagenzi nkuko musanzwe mu bimenyereye. Tutarandiriye dutangurire ku butumwa bwa Nsengiyumva Obed.
Nitwa Nsengiyumva Obed ndi Bujumbura mu Kanyosha. Nkaba nifude kuramutsa inshuti zanje abagenzi nkaba cyane cyane abanyeshuri biga ku ishuri Ecole Polyvalente do Kanyosha, ababyeyi banje nabo tuvukana aho mu Rumonge, na cyane cyane data na mama. Ama nkaba ndabifurije akaririmbo ka band yitwa ya Moto Band yo muri Tanzania yitwa Nitajuta.
Urakoze.
Merci.
Ngiyi ndirimbo Nitajuta y'umurwi ya Moto Band wasavye.
Sure. TV has evolved over the years. It's gotten
sembe robo nachotaka unipende nipunguze wenge robo waepuke wapambe wasilete mbwembwe uongo kwa maneno ya wembe wakacha na ngebe unyo moyo wa chuma sina usije nipata ongeza penzi kwa kina jumuisha na wivu moyo wa chuma sina usije nipata ongeza penzi kwa kina jumuisha na wivu.
Achana nao wanaopiga maju skeno mpya mina toka na mguzu nipende mimi wengine kwako wachu umetoka mali ugali na karusu nasema nipemene nipeleme nachotaka yetu siya songe tuwa ache wapige kelele ai na kwetu siya ya ene nipemene nipeleme nachotaka yetu siya songe tuwa ache wapige kelele ah na kwetu siya ya ene.
Nitajuta ukiondoka, nitajuta
ongeza sila baba na mama wakupende.
Nitajuta ukiondoka,
mimi na wewe wengine wa kweli.
Sinyibane bande we, sinyibane bande we, sinyibane bande we,
nakukupa chansi mama kunipeleka.
Sinyibane bande we, sinyibane bande we, sinyibane bande we,
chochote fanya mama mini chape.
Mtu kunywa kunywa milenda sio ufala ila kupenda. Nzikufa kwenye kidonda sio ufala ila kupenda. Kunywa kunywa milenda sio ufala ila kupendwa. Nzikufa kwenye kidonda sio ufala ila kupendwa. Mbali na mimi
nimeshapenda,
mbali na mimi
nimeshapenda,
mbali na mimi
kama kibaka kuwa mbali mti kwenye defender.
Mbali na mimi
nimeshakufa,
mbali na mimi
nimeshaosa,
mbali na mimi
kama kibaka kuwa mbali mti kwenye defender.
Baby, baby nakupenda sana,
nishike ni kushike milele tusije kuachana. Baby, baby nakupenda sana. Nishike ni kushike milele tusije kuachana. Baki na mimi, wengine wa nini mimi? Naogopa marazi ndo maana niko makini mimi. Baki na mimi, wengine wa nini mimi? Naogopa marazi ndo maana niko makini mimi.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Eric Ndibanje.
Nitwa Ndibanje Eric, nkaba ndaha mu Cibitoki muri province ya Cibitoki mu Burundi, nkaba ngomba gutashya none wacu ari Bujumbura yitwa Emmanuel Mizigimana, ubundi ngomba gutashya ni mwanje yitwa Rukundo David ari muri New York. Undi ngomba gutasha ni umuntu yamfashije ku mugihe nari mu ikambi y'Umutabira ndihira amashuri yitwa Niyo Ngabo Felix. Undi nahize n'umuryango we wose mukiwe n'abana biwe. Undi ntashya ni umutama ari databuka yitwa Gabriel ari muri Amerika. Undi nahize ni umuhungu yitwa Habyambere Tunzu ari muri Amerika nyene. Hama n'abandi bose twabanye mu ikambi y'Umutabira n'umuyo bose nkaba ngombye kubatasha kuko bari mu mpande zimwe z'isi bagiye kureho bose.
Saba iyihe ndirimbo?
Indirimbo nabasabira nosaba indirimbo y'umuririmbyi Mukombozi yaririmbye ubuzima byerekeye impunzi.
Yitwa ngo iyo ndirimbo?
Iyo ndirimbo yaririmbye avuga mba amagongo yabonye y'impunzi.
Ntashobe kuyironka, nshobora kugushira ko iyo ariyo yose ya Mukombozi?
Nangora ni
muzo mukoze.
Urakoze. Namwe murakoze.
Ngindirimbo ya Mukombozi Nzeyimana wasavye.
Hasta la victoria siempre. Nibutse ubuzima nabaye mu ruhande y'Umutabira. Intambara ni nk'inkoni itabira hasta. Ibyo nabonye biruta ibyo nize. Vise doktora y'ubuzima bwo mu isite. Manura mu bashya nk'uko Desmond Tutu. Simbe nka Thomas Beatty stare fiatu fiatu. Harabarondera itunga mu maraso y'abantu bakibagira ku butunzi bwa mbere ari ubuntu. Warakoze mana we utanga utajya. Utampaye ubutunzi bw'amatu n'amafaranga. Ubutunzi bw'ubwenge n'inkomezi z'akaga. Ubereye amashimwe. Mushikiye igihugu cyanjye Burundi mu biganza byawe. Ukirokore nka Daniyeli mu bwobo bw'intambwe. Namunsi urenga atakiziga mana yo mu ijuru. Sinzi ukuntu idarapo yacyo iguma iri hejuru. Dukeneye igihugu cy'umutekano na ngere. Ay'imfubyi n'amayibobo bahabwa agaciro. Dukeneye igihugu kigaragura amosozi. Twibagire intambara n'ubuzima bw'impunzi. Tubane nka kera ururushe tuzugwe. Ntiturembeka n'inkwi ku ngata z'imisumari. Umubanye w'umuryango ntugucira n'imirongo. Dufashanye mu marushwa ndombane tugihema. N'ikiziga n'umuntu nawe kitabiri yashyo. Amahoro n'umutekano birambe ngisabisho amen.
Baba yetu liye juu mbinguni, tunakukabidhi nchi yetu Baba, weke mikononi mwako. Hudumisha amani na upendo ndani yetu Baba, Jehova Jire mweza. Amen Baba.
Arabafisi mitima itagirigo nginzara. Bichanguru yoya rutatizuba ni mvura. Uwanga gakura abagumu tavu. Kandi na uzi vyejo nga adresi yurufu. Ok, abisha bandi wabahoye ubwoko. Abisha bandi wabahoye matongo. Abisha bandi wabahoye migambwe abo bose.
Kama bahari
igihugu kimu kichuya na marasi ya batishoye. Manura shira hera intungu za twitangiye. Nako zitagize kugira ngo murunda heme. Nao bitashye bose nk'ibariyeri indege mu kirere. Umutekano warugeze ku ntambwe iteye igomwe. Impunzi ahiritse
tumunga mungu humwe nyendanda jinakia turabimbere tudahindukira nk'uwanditse bibiliya umwasi w'Uburundi nyegeje mu Barundi nazo jabona nk'umwana wa patiri dukora ibya byinshi tuba amasengero menshi tumemukira Imana tuba agati imisigiti mwobo w'imbeba twawuze ibijya umukeke durinda abazungu kandi umwasi ari twebwe sigira duhonya abarezi bakaroga namwe Mushaka Burundi bw'ibiziga
Data mana rusumba byose Turashikirije igihugu cyacu biganza byawe Kirokore nk'ukorokoye Daniyeli mugobo gw'intambwe Tubisenze mukama twizeye Turazi ko atakikunanira
Agize ngo araruhutse bamurukije ibisasu n'amagrenade ni byiza kuwa nyuma mu ba mbere ukuwa mbere mu banyuma hasta la victoria siempre udafise ubwenge kenshi ashimaguriwe ndazi ku isi nzima twese twasaze ibidutandukanya n'imivo zo gusara
Mukombozi dutandukanye gute
hari abasara bambura impuzu bagatembera gusa n'abasara bambara neza bakibagira kumesa hari abasara bica abandi bunyamaswa n'abasara batica ariko bajyoherwa wabonye ibiziga moso zaremeye cyane kuruta amazi rest in peace sosoke na mukosomali amaraso y'uwishe atandukanye n'uvumuna uyateye na mera ahubwo arahuma n'abo bica abandi na usigaje imyaka ijana bazatemagura abantu urufundi bazorutema ari igihe numviriza amakuru mu iradiyo nk'icyo ni ntuntu amoso zagakoroka kuko amakuru nshaka siyumva mu iradiyo natandukaniye n'amatangazo yo kubika ehe bene wacu baguye mu gatumba abaduhe kuruye n'abarundi sabanyamahanga
umuryango wanje
hora papa hora mama na mvura idahita
ego sha mwana azogera intambwe rero umwagazi w'intama
muri ko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki ku ijwi rya Amerika undi yaduteye akamo ni Manishimwe Jean d'Amour
Manishimwe Jean d'Amour niga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima ndashaka gusuhuza Jean-Dolbert Mugabe wiga California nkaca nsuhuza abafasha Jean d'Amour twigana hano muri kaminuza y'u Rwanda nkasuhuza Tuyisenge Maurice wiga twigana nawe muri kaminuza y'u Rwanda nkasuhuza Buzima Jacques wiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Kisi nkasuhuza na mugenzi wanjye witwa Sylvestre Sibomana wiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima nkongera nkasuhuza n'abandi banyarwanda bose banyumva muri rusange
basabiye iyi ndirimbo
nkabatura indirimbo ya Geni ya Wiz Khalifa na Sharifa
kwangu iki
wahindutse
urakoze ngiyi ndirimbo ko nahindutse ya The Ben wasavye
ko nahindutse
Jana kurebaka umutima udahari Sini tae kutunu Towa kunaga Ni wawemye kunye Kukowa mundaga Waruru kundu nakabiwe Dina nikwa Sini fuza kukomeza Jenyine Kindi kindi unipuza Ichabu kabuna Kona hino te Dabizi kami kukoye Kubona ko Na hino te Iyona tizwe Chingoni zamba Kutipia kachiyo
Yeah.
heza fate kiganza dutindane maze nige gukunda
nawe nawe
ukwangaza mwanga undu gukunda kuko ntakiri wawundi wawundi wakera sinifuza kukomeza njenyine ururuge pendo niru yerure mugihe tu tari kumwe nakindi kintu nifuza icyambu kabona ko nahindutse ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe kimwo n'isamba kuko iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse
yaduteye akama ari Bujumbura mu Burundi
ndi amani tofire makamba abantu ngaho tasha ariho nkahunde mera force ari ngo hamwe na registry ari muri Tanzania amwe na bimatsi ari mu Tanzania hariho nubundi ari muri Mozambique kwa Emile amani ari ngo bakavo shaka ko yumviriza aka Serendion
akarimbo ka Celine Dion akitwa ngo iki?
Ka Celine Dion.
Akariko kose?
Akariko kose ka Celine Dion.
Urakoze.
Yego murakoze
nta. Indirimbo ya Celine Dion tuguhitiyemo yitwa A New Day Has Come. Twibaza ko igushimisha.
So long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, oh, oh, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush now, I see light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel. Spain, now there's joy.
weakness I found my strength. All in the eyes of a boy. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun.
America I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubundi yaduteye akamo ni Ntagorama Emmanuel
Ntagorama Emmanuel imbere mu karere ka Rubavu bazigonda mu ryango wanje I Karongi harimo papa na mama abashiki banje harimo Odeta na Mukanaheri na mukuru wanje Kaneza abatura indirimbo Mutashi ya Dream Boys
urakoze
yego murakoze
Indirimbo umutashe mu rwi Team Boys wasavye nti dushoboye kuyikurongera yamara tuguhitemo indirimbo Antenna ya Fuse ODG afatanije na Wycliffe Jean twibaza ko iza kugushimisha
She keep you don't really share. I see how you're moving there. You better just stay in line. All I wanna do is just make you mine. You make my heart beat like playing rhyme. Now you wanna leave and say goodbye. Africa lady, you know say you drive me crazy. I can't let you do me shady. The things that you do don't fit me. London baby, you know say you drive me crazy. I can't let you do me shady. The things that you do don't fit me.
If
Gregory Isaac was here, he'd say night nurse. Caught up in the middle of the night time, even though it's wrong, but it feels like the right time. Brianna listens to me, she got me caught up in the African wine. Caught up in the middle of the night time, even though it's wrong, but it feels like the right time. Brianna listens to me, she got me caught up in the African wine.
Radijwi d'Amerika i Washington DC. Umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twari twabateguriye muri kitondo giye kuturangirana yamara dusezeranire ku butumwa bwa Prosper Niyonkuru.
Nitwa Niyonkuru Prosper, aba ndi kuri kaminuza y'i Burundi, aba mvuka Isonga mu ntara ya Burundi. Hanyuma nkaba nifuje gutasha ababyeyi banje bari muri komine Songa. Nibagiye mpereye kuri papa wanje Ndabirinde Severe, akunda kubakorera ibyanda. Mama wanje ari hajya ku Igabiro, nabo tuvukana. Ndi kumwe na Renova n'umuvukanyi wanje ayiga kuri Jeri Bururi, n'abandi banyeshuri bose bigana ino kuri kaminuza mu gisata cya psychology. Ndatasha n'abandi bagenzi bose bari Songa, n'abandi bahungu tubana ngaha. Aba ndabasabiye karirimbo aha turi hari abandi ko kwa Ismail,
urakoze. Indirimbo aha turi harabandi ya Ismail wasavye ntidushoboye kuyikoronkera yamara tuguhitiyemo iyitwa aha turi harabandi ya Studio Ajoba Love. Twibaza ko igushimisha. Ni nayo ndirimbo dusezeraniye ko muri iki gitondo. Mugira umunsi mwiza mwese, mwakoze kudutega amatwi naho utaha.